Made beats on the beats.
Marina.
Na kitu mokipido, yeah.
Amagambo ya wemeza hiru kongo. Burja nyumba nginikandi. Harama vuga kona hiriwe. Life jumba ngino mira. So gonja sakurur kuru kunto. Lumpuri thimba. Nashaka kuru wana. Nashaka kuri umba ma. Baby, show me love, love right now.
Nama nabikubwiye nuko ushaka yuko bica mu ndirimbo.
Nashaka kukubwira y'amagambo y'urukundo. Amwe wiri kuririmba ngaho mbwira.
Nashaka yuko nawe waguma unyereka inseko yawe. Kuki ubikora? Kyogumura
gira gira
mama nabikubwiye
gira gira
na une munda tali wewe
gira gira
yego
gira gira
kuamba ikiresi namenya yuko tera ivyo mvuga mu muziki burya nibihimbano Ibari business, Ibara kasi kusa. No no mwe bihuriye na gachiro jewe burya ndaguha kwo. Uruo nahisemo. Ijoro n'umutaga ndakwiyumvira. Reka ndirimbira bakundi kirori. Wewe ndagufise.